라디오 이슈 대아메리카. 라디오 이슈 대아메리카 이완다 안녕 고아시키즈비가 니브자기요 모키론디 나마키냐르관다 이 워싱턴 DC. 무쇼브라 칸디 코도쿠이키라나 모코레시제 페이스북 창헤 모카자쿠키완다 차추차 인터넷 알초 웨지타툼 아카부룽구 라디오 야추 베오아 아카부룽구 com 무마냐 오키다니로 모리상
모리상가 Muri usanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'igihugu cya Tanzania yatangaje ko impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu zizotangura gutahukanwa ku nguvu guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka w'2019. Umushikiranganji w'intwaro ya hagati mu Burundi Pascal Barandagiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura ku munsi wa kabiri ku mugoroba yatangaje ko impunzi zitazotaha ata bundi buryo zizoba zifise kiretse gusaba ubwenegihugu muri Tanzania. Yakatumviriza bimwe mu byo Pascal Barandagiye yashikirije mu kiganiro cyo ku munsi wa kabiri mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yemeza ko Burundi butarota butahukana ku nguvu avuka gihugu babwo bahungiye muri Tanzania.
Igihambaye kandi twashitseko ukumwe mubona ko hari amahoro kandi ata muntu numwe ashaka kubihanira niko leta ya Burundi ibona kandi ko leta ya Tanzania ibibona. Leta ya Tanzania je twe twarababwiye tuti twebwe abagomba gutaha tuzobatahana byukuri mwese.
Ariko n'abatabigomba mugenzi wa Tanzania batinyanye amasezerano yemeza ko batazosigara inyuma. Kangi Rugora:
sababu iliyomfanya Burundi aje Tanzania ni kwamba Burundi hakuna amani.
Imbo zatumye Burundi za Tanzania nuko atamahoro n'umutekano byari mu Burundi. Izo mvo ntazi kiharubu. Kubwibyo rero uwo Burundi ategerezwa gusubira iwabo. Muri kino gikorwa nta guhitamwo ushaka udashaka ni kibazo bisanzwe. Nata bivuga muri aya majambo umushikiranganji Barandagiye yemeza ko Burundi bwiteguriye kwitaba mu butungane nkuko amwe mu mashyirahamwe nkuna ariko abashingwa manza Kavibe rwavuze ko zitwara rusaba ko amategeko agenga impunzi yatohonyangwa asanga ataguhitamo kwinshi abarundi bari mu makambi muri Tanzania bagifise.
Yarababwiye ati ababishe akamugomba kwigumira ngako Tanzania twakira abantu neza. Nimusabwenegihugu kagende basabwenegihugu Tanzania iragutse arahubwenegihugu mugabo kwitwa impunzi atagituma kandi twese turihuriza ko ivyo bizobagora twebwe mugabo kwere abazo turungikira bose tuzobakira mwavyumvise neza abo bazo turungikira bose turitigwe kubakira kuko ubu tuguma tuvugana ati rero kwitwarira leta y'u Burundi na Tanzania ahubwo nibatangura ubunyeme kwitwara ni kimwe gutsinda urubanza n'ikindi nizo bari rya mbere leta y'u Burundi buranye nibaza ko ari urubanza ruzotworohera cyane mu manza zose leta yari imaze kuburana ubwa mbere numvise bworoshye cyuko naraburaniye leta imyaka ine niho hari ubushikiranganji bw'ubutungane asha hamwosubira ngo arumpe nk'ubwo nibwo rubanza nutsinda ni ngo gajewe nibanyarutse rero sinzi abazoronka baruhera aya mategeko agenya impunzi twese turayasoma nibaza yuko bazosangana twebwe tuyazi.
Leta za Tanzania n'u Burundi zagiriza igisata cya ONU kigejwe impunzi yaritse yarebukikiza impunzi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati yabigarutse ko yishura ku kibazo c'umunyamakuru w'itororokanizo ry'amakuru mu Burundi ya BEP.
Si kubivuga gusa ubunyene ngirangara ubuseruke hashize ngaha agira ashike niryo jambo ndamushikizako mwashaka mu murindire asohotse mu cyumubazo ati muvuganye iki n'umushikiranganji mbanza kumubwira ivyo nyene ingene bariko baragira business ibibazo vy'abarishije wonsigurira gute ingene umuntu aza kwiyandikisha ni nkambi ukamusubiza inyuma ngo ntakwije imyaka ndakubaze disina imyaka yo guhunguka ni ngahe wewe ko mbona uciye ubwenge ukuze umuntu ugira ahunguka bakwije ingahe. Nagira ndakumenyeshe yuko bubahutse baravuga yuko udakwije imyaka 18 udashobora gutaha. Ivyo barabivuze kandi turabibona mu batuzanira uretse nk'umuntu abazanywe n'umuvyeyi wiwe kunga ubuze umuvyeyi nta bakiri bato bariko baratuzanira barabangiye ubu suru dandazwa urudandazwa rurimo kubera yuko atampunzi zihari bazotaha naratampunzi zihari boronka kazi buno munsi twakwigira inama bihugu byose tutsinga turanye n'abantu bacu tubiyegereza twese tukaje inama kandi urazi impunzi ziri muri Afrika gusa abanyafrika twoca ubwenge dusitabiriza ibihugu byacu ko niyo point de départ hashtag yasubira kubaho hashtag ntiyazanywe n'abanyafrika hashtag ni creation y'ibihugu bikamije
anagaruka kandi kukirindiriye abandi barundi 2015 bari mu makambi batanditswe
muti none 2015 barayegiriye muzo bafata gute nuko leta ya Tanzania ari umuvyeyi kandi byukuri mu bivuge ko twe nka leta y'urundi tubashimira cyane aba barafashe makamyo bakabasugumira ku mupaka batitora abantu banyu abayegiriye barabarufura mu byukuri ahiye mu Rwanda byagenze niki abo bisa bayegiriye n'abakeci bamaze imyaka ingahe byagenze niki babaduhaye gute barasunitse baterera ku mupaka bati harya mwahabonye atajya ni mu Burundi bati anava marsh mwese bavuye biruka n'amasasi nyuma
leta ya Burundi menyesha kubuyibaza kw'impunzi z'abarundi zisigaye mu karere iraza bamaze gutahuka tarenga 200,000 rugura yihanikirije bakira impunzi ko ataho hirahira ngo asubire kwandika mu Burundi mushasha nk'impunzi adashaka kubona yimbwa yaboneye ku mugezi yongera ko kuba binjira bafatwa nk'aba ku butaka bwa Tanzania batazi n'amategeko eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru yamara muri cyo gihishira hamwe gitaye impunzi ku isi HCR ryari yamirije ingingo ya leta ya Tanzania yo gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi yoshira hamwe rimenyesha ko ataragera ko impunzi zitahuka mu Burundi rimenyesha ko akiri nabandi barundi babandanya guhunga igihugu muri cyo gihe umuhari w'ibikorwa nkunda igihugu MAP Burundi buhire warandikiye iketo umukuru w'igihugu cya Tanzania John Magufuli yerekana impungenge zawo ku ngingo ya leta y'igihugu ciwe yitahukanwa ku nguvu ry'impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'igihugu ciwe mu kiganiro twamenyesha ko uwo muhari kandi wandikiye ikete ngiryo ishyirahamwe HCR ku bijyanye n'iyo ngingo ya leta ya Tanzania gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi mu kiganiro muri sanga twatumiye Emery Pacifique Igiraneza ayoboye muhari MAP Burundi buhire kugira duciye ku mayange ibiri mu rayo makete ikete bandikiye Perezida Magufuli nishyira hamwe HCR Emery Pacifique Igiraneza ba mu gihugu cy'Ubwongereza mutumire ndakuramukije
nanje ndabaramukije
niki cyatumye mwandika iryo kete mwandikira Perezida wa Tanzania John Magufuli nishyira hamwe HCR byafatiye ku
murakoze cyane ngira ngo mwana bicishijemo muri iyo reportage deje kumviriza ni kubera izi ngorane ziriko zirashikira impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania mukaba muzi yuko hariho impunzi zishika 200,000 ziri ku butaka bw'ico gihugu gihana urubibe n'u Burundi rero murazi yuko ubuzima bwazo butoroshe na gato nobanza kwibutsa yuko bamwe bapfiriye muri izo nkambi bishwe mu buryo butaramenyekana neza gushikubu haravugiye amagrenade n'amasasu abandi abakenyezi bagafatwa ku nguvu bari kurondera inkwi gusenya amabi menshi utuntu twari twatunze turasanzazwa ariko gakura nuko leta ya Tanzania yaciye ica igira imigabo yo kubasubiza mu Burundi ku nguvu impamvu rero niyo twatumye twandikira umukuru w'igihugu cya Tanzania tumusaba yuko yogerageza akisubira ko iyo ngingo ntishigo mu ngiro tukamwibutsa yuko Tanzania camye ari igihugu mu by'ukuri gifata neza impunzi kikazihanganira karindira yuko iyo zavuye hagaruka amahoro zigasubira inyuma ibyo zagaseseshwa muri byarabaye muri kahise kuva ku buyobozi bwa Mwalimu Julius Nyerere ubuyobozi bwa Ali Hassan Mwinyi ubwa Mkapa ubwa Kikwete urumva twagira tuti uko kwihangana mwamanye mukugire n'ubu mwisubire ko mureke gutwara abantu ku nguvu kuko mu Burundi nta mutekano urabone
mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze hari habaye amasezerano hagati ya leta y'u Burundi leta ya Tanzania n'ishyirahamwe HCR ku byerekeye izo mpunzi kutazitabukana ku nguvu nikiye cyahindutse ku bwanyu kugira buno nyene muri bihe bya vuba leta ya Tanzania ifatiye iyo ngingo
mu byukuri mu marayo masezerano uvuze iyo migwi itatu leta y'u Burundi leta ya Tanzania na HCR harimo ko atawutahana umuntu atabishatse kuko ni nako amategeko mpuzamakungu ahagarariye impunzi abivuga ko impunzi itaha ari uko ibyibonera yuko umutekano wayo iyo ihunguka ija uriho rero ubu nk'uko ivuga leta ya Tanzania yahinduye igihisi no kubatahana bose biragoye kumenya icyo tuma igihugu cyane cyubahiriza amategeko mpuzamakungu gifata ingingo yo kutayubahiriza kumbure twebwe ibyo tugora kumenya akazi kacu nako kubitera ibyatsi kuvuga yuko iyo ngendo atariyo no gusaba yuko abayifashe bisubira
mwikete naryo mwandikiye ishyirahamwe hase mu isabiki
hase ni muradi yuko ari ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi akaba ari naryo ishyirahamwe buriya bijejwe kubungabunga ngira niko no byita mu kirundi mu gifaransa tuvuga yuko hase le do gardien de la convention de 1958 kuvuga bajejwe kubungabunga no guhagarikira no kuraba yuko iryo tegeko atawuje kurirenga canke ngo arishire mu ngiro ariko muri icyo gihe rero urumva yuko bafite uruhara runini ni nabo kandi buriya bafite n'uruhara rwo kuraba imibereho y'abantu bari mu makambi y'impunzi ibyo twakwita bien-être des réfugiés kubw'ibyo rero bafise uruhara rukomeye nico gituma twebwe nka map Burundi Buhire umuhari wa politike w'abarundi twahisemo kongera kurandikira turazi neza yuko badashyigikiye iryo tahuka ariko tugasaba yuko hakurikizwa izindi ngingo zitegekanywa n'iryo tegeko mu gihe mu by'ukuri impunzi ziriko zirahohoterwa ku mugaragaro n'igihugu cyasinye cyashyize umukono kuri ayo masezerano mpuzamakungu araba ibyo gukingira impunzi
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Ezekiel uratwumva Ezekiel uratwumva
ndabumva cyane
uhamagaye urihe
ndi Bujumbura mu Kamenge
ufite ikibazo icyumviro
Dena nifite icyumviro
yego
ngerageze kuraba iki gitekerezo cya leta ya Tanzania ku bijyanye n'impunzi ziri muri icyo gihugu halo
ndabumva mubandanye
icyo mbona nuko mbona yuko butahuka kuko natwe ngaha mu Burundi mbona umutekano ni wose gusa ikibazo kihari imyambaro y'ubukene nayo ibyo bavuga yuko bahunze bisa n'ibyatorewe umuti rero mbona botahuka bakaza tukubaka igihugu nibyo mbona nicyo gitekerezo cyanjye nari mfite
murakoze
namwe murakoze
Ezekiel aravuze ko izo mpunzi zotahuka umutekano ari wose no mu kiganiro twumvirije cy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye yavuze ko hari umutekano mu gihugu umwe mu bibona gute
Ezekiel ubwa mbere ico notangura kuvuga no kumushimira kubera akakigoro ko gutanga icyumviro ciwe nibaza yuko ari ikintu cyo gushima cyane hanyuma nkavuga nti ndamubwira yuko mu bisanzwe hajya umutekano ubwa mbere ni ku giti cy'umuntu mu kirundi turafite umugani uvuga ngo ingoma yagukanze irahuma ugahunga buriya abahunze ibihumbi 200 nuko bahunze amahoro avuze yuko ari mu Kamenge nagenda mwibutse yuko aho mu Kamenge aba hariho umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi aherutse kunyuruzwa kandi ubu bivugwa yuko yapfuye
urumva yuko wewe bamutoye Ezekiel ntibamutore izo mpunzi rero zahunze kubera zari zimeze nk'uyo atogwa hariho n'abasigara urumva rero yuko atawumuhariza cyane kuba afite umutekano mu Burundi wewe ariko ntabwo hari yuko ibihumbi amajana abiri bahuye muri Tanzania n'ibihumbi hafi amajana atanu bahungiye ahandi nabo batabonera umutekano wabo
nakoze Hassan nawe nyene aratwakuye Hassan irindi zina huri
Nzeyimana
uri he
ni mu Rwanda
ufite ufite ibibazo ubaze umutumire cyangwa ikinyumvire
nge nabazaga nti
ego
ese nta kundi kuntu nk'umura muryango mpuzamahanga wita ku mpunzi wabasabira kuko buri umuntu yafashe umwanzuro wo kuguhunga abafite impamvu abashingiraho bakareba ukuntu babakomeza bakabahereza ubuhungiro muri Tanzania
murakoze
sana
mu mwishure Emery
arakoze cyane Hassan ku kibazo abacije mu bisanzwe nkuko twabivuze iyo impunzi zihunze ubwa mbere bumurazi ko zidasora iyo zihunga zica zihunga zigana aho zibaza yuko zoshika byoroshe kandi zoro nk'umutekano ibyo zari muri Tanzania zagiyeyo kubera ariho hazoroheye gushika none Tanzania iranse kuzakira igomba kuzisubiza kuco zahunze mu by'ukuri ico Hassan avuga ati nta kuntu bo barabira ahandi boja canke mu Tanzania ikaraba yuko itotenyenya nase nuko tuvuga mu makete twanditse tuvuga dusaba nk'ibyo Hassan asaba tugira tuti Tanzania nitenyenye Tanzania ni ihangane yari ihanganye imyaka 50 ntiyoreka kwihanganira iyindi mikeya tukagira tuti ariko kandi harakwiye kubaho icyo twise solution concrete mu gihe Tanzania mu by'ukuri ivuze iti aba bantu ntitujejwe umutekano wabo mbere birabasha twebwe tubasubizeho ku nguvu hariho inzira nyinshi zishobora gutoregwamo umuti ariko murazi ko kuri ino si ubu turiho turavugana hari ikibazo cy'ubukene giteye ubwoba ari naco kumbure gihanze HCR ku buryo no gufata inkingo nk'izi bitwara uburyo bwinshi kuri impunzi hamwe zitwara ahandi ni ikintu kitoroshe nico gituma twebwe mu by'ukuri dushimikira cyane ku kintu tubona gishoboka igishoboka nuko Tanzania yo gira uwo mutima kivye yamanye ikihangana kumbure igasaba ubufasha HCR ko bwoboneka n'ingoga aho idashoboye gufasha ariko ikabaha umwanya muri ico gihugu ca Tanzania mu kurindira yuko kumbure leta y'u Burundi iri kuracinyiza abarundi yo kwikubita gashe
Wasafi uratwumva
ndimo ndakumva
uri he
ndi mu Rwanda majyaruguru
yego ikibazo icyumviro
nange numvaga ko abantu kubabwira ngo nibasubire iwabo mu gihugu kandi n'ahantu baragenda hahari nange numvaga ko wenda hasheri habaye na ngombwa sheri asaba n'ibindi bihugu kugira ngo nayo bayishyigikire abo bantu babe baguma aho bari kuko n'abandi mu gihugu nabo nabonye ko nabo bashobora kubasangayo byumvikana ko nabo ngabo baba babasanzeyo ntaho baba bagiye ubwo byakumva ko bamwe bakinjira abandi bagasohoka ariko habaye ngombwa wenda n'ibindi bihugu bikabafasha bakaguka kwishitana bakaguma muri icyo gihugu hamara kuboneka umutekano bakaba basubira mu gihugu nta kibazo
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu
namwe murakoze cyane
dufite kandi Innocent ku murongo wa telefone Innocent ufite ikibazo ufite icyumviro
ufite ikibazo natubaza tubiri murakoze cyane wedi nk'uko mubivuze nitwa Ntezimana Innocent ndi mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima nanjye nkaba nifuje kubaza umutumirwa kandi mbanza no kumuramutsa Mu by'ukuri koko akenshi tubona impunzi z'Abarundi hari igihe harimo abifuza gutaha, ariko noneho hakaba harimo bamwe muri bo hakaba harimo abababangamira kugira ngo babure bwa burenganzira bwo gutaha. Ese nihaba harimo abifuza kuba bataha, ariko noneho hakaba harimo abashobora gutuma badataha wenda babaha amakuru atariyo, bakababwira ko mu Burundi wenda ikibazo gikomeje hakomeje kuba ikibazo, kandi wenda mu by'ukuri harimo mu duce tumwe na tumwe dufite umutekano. Ese ntihaba wenda ari uko amatora yegereje hakaba harimo abifuza kuba babuze abandi wenda bumva bafite umutima wo gukunda igihugu cyabo, bakumva yuko bashobora gusubira iwabo wenda bakajya mu matora. Ariko nanone sinakwirengagiza yuko wenda politike yo mu Burundi nayo itakomeza wenda itaba ishobora kuba nayo idafite ikibazo, wenda hakaba harimo abashobora kuba babuze abandi gutaha bitewe wenda n'impamvu zitandukanye. Ariko njyewe numva icyangombwa ni uko abifuza kuba bataha noneho Tanzania nayo ikabigiramo uruhare wenda bakabandika bakiyandikisha bifuza gutaha, ariko nanone kubajyana huti huti mu Burundi bataramenya aho ikibazo giherereye, nanjye ndumva ari ibintu byo kwitondera. Leta ya Tanzania nishake nirebe HCR nishinzwe impunzi noneho babivugane, kubera yuko burya umuntu ni umuntu, ikiremwa muntu kirakomeye, ntabashobora kubakura mu gihugu ugasanga bagezeyo biba ikibazo, kandi mu Burundi wenda hari n'abandi bari kwambuka bahunga bitewe n'ibibazo bya
politiki
bagiye no kugera mu matora.
Murakoze
cyane, ndabashimiye.
Yego, Emery ivyo yari karavuga inosa mu bivuga ku iki avuga ko ngo harabo babifuza gutaha ngo hamakabari abo babuza bababangamira.
Ego, inosa Nkezimana yabajije ikibazo ariko aranatanga intererano. Ikibazo yabaza ati niho hari abantu babangamira abagomba gutaha babuza gutaha izo mpunzi kandi zozozoba zishakira gutaha, ubona ko mu Burundi agira ati hariho n'ahari umutekano. Icyo namubwira ni uko uje iwabo atawumuhagarika. Buriya yaba bijya 200,000 bose baraje bishinga no gusubira inyuma iwabo, nta n'umwe yababuza gutaha, kubera umuntu iyo ashaka gutaha biramworohera rwose kurusha iyo agomba guhunga. Bari abantu murazi yuko hariho abantu 70,000 bavuze yuko bagomba gutaha, nubwo muri bo muri abo bantu hariho n'abandi bavuye bahindura kuko bari bazemeye, ahubwo ari uko bategwa ubwoba n'urwaruka rw'imbonera kure rwari rwararungitswe muri izo kambi kugira ngo babwire abantu gutaha ku nguvu. Ariko hariho abashatse gutaha, hariho abatashe mu Burundi, hariho n'abagitaha. No muri ari amasezerano mwavuze kare harimwo ko ushaka gutaha atawumufata kandi yoroherezwa agashika iyo yavuye. Muri make rero twebwe nka mapu Burundi buhire, umuntu w'impunzi yumva yuko umutekano wiwe umeze neza tugira tuti uyo ntaco buza gutaha, ni uburenganzira bwiwe bwo gutaha. Icyo twe duharanira n'aba badashaka gutaha kuko bagifise ubwoba bakibona yuko leta yo bakingiye ariyo yabacinyije, ariyo yabagiriye nabi, ariyo bahunze, hanyuma bakabwirwa gutaha ku nguvu. Aba anibo tuba tubwira. Nta muntu rero n'umwe ariko arabwira Abarundi ngo ababuza gutaha kubera gutaha nta muntu n'umwe ashobora kubuza umuntu, ahubwo hariho abashaka ko abantu bataha ku nguvu. Ibyo nabyo binyuranye n'amasezerano mpuzamakungu ibyo bihugu nka Tanzania byashyize ko umukono n'iryo shyirahamwe HCR rijejwe guhagarikira. Nicyo gituma twandikiye
yego
kugira ngo mu byo kuri haboneke umuti ugaragara
murakoze Jeremy uratwumva Jeremy uratwumva Allo Jeremy Jeremy umurongo wiwe ntumeze neza François uri ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza cyane
uhamagaye urihe
ndi mu gisagara cya San Antonio ni muri leta ya Texas
yego icyumviro ikibazo
icyumviro nashaka nterere ingingo leta ya Tanzania yafashe yo kuvuga ngo igiye kwirukana izo mpunzi z'abarundi by'ukuri binyuranije n'amategeko mpuzamakungu mbere yuko leta ya Tanzania ifata iyo ngingo yuko igiye kubirukana yari kumanza ikamanza ikibaza ese izi mpunzi tugiye gusubiza iwabo niyo baje baba amahoro ni yose umutekano ni wose mu nyuma bakagira iki bakabona gufata umwanzuro hakicara leta ya Tanzania ya leta y'u Burundi na haise bakabona yuko by'ukuri umutekano waraje reka tuwahungure aho mu gihe umutekano utaratwo bakaba bateyenye bakareba izindi ngingo zishobora gufatwa ariko ku bwanjye mbona yuko kwirukana izo mpunzi ntago ari wo muti w'ikibazo
turagushimiye urakoze
okay
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku ngingo ya leta y'igihugu cya Tanzania yatangaje ko kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'ico gihugu zizotangura gutahukanwa ku nguvu mu gihugu cy'u Burundi ishyirahamwe hashe mwitegereze n'ikihe iryo shyirahamwe rishobora kugira muri iki gihe ku bijyanye n'izo mpunzi n'iyo ngingo ya leta ya Tanzania
hariho ibyo ishyirahamwe rishobora gukora nk'uko mwabivuze ni ishyirahamwe riraba impunzi yose ni ishyirahamwe ribimazemo imyaka myinshi rifite ubumenyi bukwiye mu gihe ingingo giturumbuka zifashwe bene izi kuko icya mbere ibihugu bifata ingingo bene izi kubera impamvu za politike kugira tuti rero bakoreshe ubwo bumenyi basanganywe muri icyo gisata kugira ngo barabe ingingo ibereye harimo no kugerageza gusubira kuvugana n'abategetsi ba Tanzania bagerageze kubumvisha yuko ibyopfa ari byinshi impunzi zigiye gusinzakarizwa ubuzima kandi zari zashyitse mu gihugu cyitwa yuko gifite amahoro ariko hariho no kwiyumvira mu gihe bidashobotse uko izo mpunzi zitoje gupfira aho zari zahunze ziva aha murazi yuko hariho imigambi imwe imwe yo gufasha impunzi zidashobora kuca iwabo zidashobora no kuguma mu gihugu zirimwo kuronka ahandi izo twita a third country igihugu cya gatatu gishobora kubakira ni ibintu twibaza yuko bidashobora guca bishoboka kuko ni ibintu bitwara uburyo bwinshi na cyane cyane ko n'igice izo mpunzi ari kinini ariko turazi yuko hari abagabo hatagwa ibara tugira tuti nibakoreshe inguvu nyinshi mu kwitaho iki kibazo ko murazi yuko bafite ingorane mu bihugu byinshi aho bateza gutora umuti ingorane zitandukanye ariko iyi nayo bayigire imwe mu zibanza kugira ngo izi mpunzi umutekano wazo ntusinzikare
tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Claude aratwakuye Jean Claude uratwumva
yego ndabumva
ufise ikibazo ubaza mutumire cyangwa icyumviro
eze icyumviro
yego
mu bisanzwe umuntu arinze ahunga ni uko abafite icyamuhungishije kandi kumuteka ngo asubire iyo avuye ahunga urumva kuba ari nko kumushyira mu rupfu jyewe icyo mbona ni uko amashyirahamwe ajejwe agateka akazi nta muntu akwiye guhagurukira Tanzania bakiyamiriza iyo ngingo nibyo baba byabonaniye ko babasigurira uburyo butaha nyamba Burundi dufite amahoro bakabibasigurira bakabyumva abo bakabona gutahuka ariko ubona ko atotaha ni uko abafise impamvu ituma atota bo raba bakamuhigira ikindi gihugu hase rikabifashamo bakahiga ikindi gihugu yo boba baracumbitsemo nica cyumviro cyanjye
turabashimiye ku cyumviro cyanyu
murakoze cyane
tubise ku murongo wa telefone kandi Pascal watumva
yego me
uri he
Inyarugusu mu ikambi ngambe Tanzania
yego wodu cira ku mayange uko byifashe ngaho muri iki gihe
muri kino gihe by'ukuri ibintu bimeze neza nubwo rimwe na rimwe abantu bamwe bamwe usanga imitima itari hamwe bivanye n'uko ku majambo ya kikijwe kwa 2023 by'ukuri nubwo abantu bamwe bamwe usanga ngo barasise ubwoba ariko barasise ukurema buke nyine ariko ubwo banabwo ntibwobura mu gihe washingiye ikiringo kanaka
ku giti cyawe wumva wotaha cyangwa uri muri abo bashaka kuguma mu buhungiro
njyewe nko ku ruhande rw'iwanjye sindabona akomeze gutaha ntihari bwagere bijyanye n'uko natekere mu gihugu cyanjye cy'amavukiro intwaro nahunze yiriho niyo yikiriho kandi nimba nararondegwa ku mutunda cyanjye mu ntara cyanjye urumva babandi ntaho baroye ni kuvuga ngo ni hamwe mpungutse numva kunenga umutekano wanjye ntiwoba wubahiritswe sinumva ko nogira umutekano ukwiye bimaze guhunguka musanze
wahunze ryari
2015
ku mpamvu izihe
ku mpamvu z'amatongo n'ibindi
uturuka muri iyi ntara
ya Makamba
hari kindi cyumviro cyangwa ikibazo ufise ku mutumire
yukuri icyo no saba nuko byukuri nka hase yobandanya kabisa idusabira ko abarundi ko nimba ngaha muri Tanzania byo bibaye ngombwa ko twirukanwa hasi sereka turabira ahandi dushobora kujya kugira ngo turabe uko dushobora kuba turarindira ko ibintu bishobora gutungaruka mu gihugu
murakoze turabashimiye
yego namwe muragite neza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ngingo ya leta y'igihugu cya Tanzania ivuga ko kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'ico gihugu zizotangura gutahukanwa ku nguvu tukaba dufise umutumire wacu hano Emery Pacifique Giraneza yoboye muhari MAP Burundi Buhire ariko aravuga ku makete bandikiye president w'igihugu cya Tanzania John Magufuli n'ishyirahamwe hase tugarutse ku ishyirahamwe hase umuntu yumvirije ibyatangajwe n'umushikanganje w'intwaro ya hagati mu Burundi Pascal Barandagiye hamwe na mugenzi we muri Tanzania bagiriza iryo shyirahamwe ko ari ryo nzitizi ari ryo riko rituma abantu badataha mwe mu bibona gute
ni kibazo cyiza cyane ariko munkundiye nagira mbanze mvuge ko kuri ibi bintu Pascal yaravuze Pascal ni ijwi rimwe mu majwi ashika 150,000 by'abarundi bari muri Tanzania batifuza gutaha arababwiye neza yuko umutekano wiwe utazoba wubahirijwe nagira nshimire Pascal nubwo ari mu ngorane zitagira uko zingana ko agifise ingufu zo kuvuga ico yiyumvira nubwo rimwe na rimwe ashobora kubizira ndamumenyesha yuko umuharima ku Burundi Buhire co kimwe n'abandi barundi bari kumwe nawe muri izo nkambi turajwe ishinga cane n'ingorane barimwo kandi tutazoruhuka tudashoboye kumvisha uwo dushobora gushikira wese yuko iki kibazo kigomba kuba nyambere arakoze cane kuri iki kibazo warumbajije iri shyirahamwe ni by'ukuri leta y'u Burundi nkoresheje ijambo ry'ikirundi yaragifatiye mu gahanga kuvuga yuko iri shyirahamwe rigira urudandazwa rw'impunzi ko ribayeho kubera izi mpunzi ko zivuyeho iri shyirahamwe rica ribura akazi nagira ndamubwire jewe narakoreye ishyirahamwe mpuzamakungu ndazi umutima n'ubutwari n'urukundo abakorayo bagomba kugira kugira ngo barare ijoro barara abace mu magira atagira umutekano bariko barafasha abantu atana kimwe batana atari uko gusa bagomba kubashikana ku buzima kumbure burama ahanagira nkebure uwo mushikiranganje ndamwita aho abari ku butegetsi baciye bibuke yuko hari intwaro zahora zihagarika n'ibifungurwa bireye kubagaburira bari mu makambi yo bari ikindi nagira mvuge nuko izi kambi jewe ndazizi naratembereyeyo mu myaka yahera zari izimpunzi z'ubu ariko zari wanashaka zimwe muri izi zita ziri Burundi harimo n'abari ku butegetsi ndabazi bari muri izi kambi ndazi uruhara ishyirahamwe HCR ryagize kugira ngo kumbure babe bari aho bari uno munsi izanjye avuga ati umuntu yibagira n'ingoga nayubundi leta y'u Burundi ntiyarikwiye kuvuga ibintu nk'ibi iri shyirahamwe rero ntirigira urudandazwa iri shyirahamwe rikoramwo abantu niyo aka kazi kohera borondera kandi byoroshe bafite impamyabushobozi zibemera gukora aho bokora hose bafite experience y'akazi ikwiye wanashaka nta n'ikibazo cy'uburyo kumbure benshi bafite muri bo n'abantu rero bashobora kwiyentegra hariho hose handi ibi ni ugutukana ariko birababaje ko ariyo leta dufite ubu leta yataye ururimi rwa diplomasi itazi ingene ivuga mu bandi bagabo canke mu bindi bihugu birababaje rwose ariko turizera yuko iyi leta nyine abarundi bahunga izohinduka mu kurindira ibintu nk'ibi bidutangaze no kubyitega
tugakwe ku mirongo ya telefone dufite Landry. Landry uratumva?
Ego ndabumva. Murakomeye?
Murakomeye. Muri he?
Ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Ofisi kibazo ubaze umutumire cyanke
cyumviro. Oya, ufise intererano n'ivyo shikiriza.
Ego.
Bwa mbere twagombe tunenge cyane leta ya Tanzania. Kwico cyemezo yafashe kinyuranye n'amasezerano agenga impunzi kuko icyo bomenya nuko abo batanzania bariko barashaka kwirukana barundi kumbure naho bo kwibaza ngo bari kubuti bafite ubutegetsi ejo canke hirya ejo ntawuzi iyo bazoba bari uraca ugacana yandi ica kabiri naco twagombe dusabe ishyirahamwe HCR kubandanya rikurikiranira hafi ikibazo cy'impunzi z'abarundi bahungiye Tanzania ndetse bakanafata ingingo zikomeye zo kubakingira bibaye ngombwa babasabira ubuhungiro mu bindi bihugu ndetse bafate basabe n'ibihano kuri leta ya Tanzania kuko abo barundi bariko barashaka gutahukana mu gihugu iwabo nta mahoro ariyo n'abandi babandanya bahunga nk'uko twabyumvise HCR yabivuze.
Murakoze, turabashimiye.
Ego nawe murakoze cyane. Tukabanda dushimira n'ishyirahamwe HCR ku buryo gitanze yakira impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye ku isi. Ibandanye ntiricike intege cyane cyane naho bari tuka canke bakarigira iki. Igikorwa cyaje n'igikorwa cy'iteka kandi twese turakibona kandi turagikenguruka cyane. Bakomereza Imana ibashimire.
Murakoze.
Ego nawe.
Ndikumana uratwumva nawe? Uri he?
Yego ano ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ntamenya rugusu muri Tanzania.
Yego.
Cyambere maze gushika. Nabyumvise numvise. Cyambere mbere gukeka ari gushima kwa mutire ku murongo. Rero ku byo mudushikije bivanye n'ibyavuze ibyo mwabivuze hagati y'ingamba mu gihugu cya Tanzania n'ibindi Burundi yaje kumwe kugendeye mu nzu mugabo nasoje kugira ngo nakumva ngira kuri akombe yawe yaze ku icumi uko bakiriho bamushyigitse rero icyo nuvuga tweze na amakuru kugira ngo ubabaza inda ngo yazoyirariye ko kishwe twari twayibona ingendo n'imyifato bifite ya Tanzania yerekana ku bwungizi bwabo kaje na cyane Burundi babona cyane niko kiri uko inyoka gifite kuri kwege n'ese jambo y'ibyo n'icyo tangaje kandi ko twayibona gusa kwa bafisha ku bwaga bwa bose ya Burundi rero n'ubundi ni kuri kirya tugiye neza kuko ishi twarahunze n'ese brazi urundi aho buri nina politiki y'ibintu urundi no munsi imbere tuni mu gihunga hatinda UNHC rikazakira kandi bwana munsi kabariyo ikirangwa mu gihugu ku buryo uko kimasuguze na zombi bisi n'abandi babandanye mu gihunga.
Nashaka ndababaze ndumva ukuntu muri ko muravuga muri mu badashaka gutahuka nivyo
cyeke bituri bicuranze cyatahuka ahubwo twimba taraza amakungu n'abandi bose ku isi amaseme yiginga ko muri icyo twagafasha kugira izo mpunzi muzikiriye ku ishogwa icumu kuko uyituma ko nta mugambi mwiza dushakira ko n'abari ngaho no munsi nako atakosha agerageza kugira abarundire mu bantu b'abahunzi bahitwa na leta y'u Burundi nyene ariko imana yamye mu igakinga kwesha ingamba kandi amakingo amayingi y'abasirikare bavuye u Burundi bagafata arabyemanga nazakamenge ko biyama ivuze rimwe rimwe rero bishaka ko ubundi hariho umugambi wokutigwa kuzo mu nzi naho ubugati basubiye mu gihugu ata mutekano ukwiye ahubwo aho bya kumburi barabe bisanzuye uko bose bakeneye gushiwabo.
Yego. None iyo ngingo ya leta ya Tanzania ko ivuga ko kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi zotangura kubatahukana ku nguvu kubadashaka gutaha muri uwo mugwi mwiyumva gute muri iki gihe hasigaye igihe gitoyi?
Cheke iyo ngingo ya Tanzania yafashe kudutahura ku nguvu ku leta y'u Burundi uko byukuri ingingo ibabaje cyane ku mpunzi kandi sahagusa n'ahandi ku isi abyumva biteye isoni n'akamaramaza kuko iyo umuntu yahunze umwasi ntabwo ari wo mwasi iyo mutu watumye urupfu kandi yahunze kaka mubwiye cyatumye ahunga ku cyavuye kuri we cyarangiye rero byatwika neza ko akabaro ku mpunzi n'isi niko mwe mutamwashaga mwabone basa kumingana abagandaye kandi tobabuze
turabashimiye
rero turasaba icyo nubwansabansaba ko mugeze ko muwaneya kuvuga mutabariza hirya no hino kugira iyo ngingo yafashwe yavuzwe yize nk'uko ko cyaje muri kahise kabaye mu byegereranya na Tanzania ibyo byarabaye impunzi z'uko ku nguvu zigatwara n'izikicwa cyaje ko ibyabaye ku banyarwanda bari ngahaye abarundi n'abandi nyine bahunze nyine byabaye mu buruhuka bishwe bamwe bagasya mu Burundi ko cyaje afite kubw'intambara ku nguvu byabaye rero ndivuga siyo gufina kumbe ko turayizi ko ibyivuga mwaje umwe tutari gufina kuri bo ko amaze kubwira amajanja bamaze kwiga kuri bamwe nitwa twaza ko mutuba hasi ukuvugira nge no hino bwira tayi ko kumbure iyo ngingo bo kwisubira ko bafisatayo nk'abashinga ntahe tutacya ku tutangwenya ndabivunzi cyangwa ibijyase tutacya ko mutuba muri yuweni n'andi nk'uko twakiriye ari umubyeyi dufise ikara ahandi yose ko twatanye ngo dushyira nk'impunzi cyo gukingirwa mu gihe igihugu kombure kibona ko kidakeneye impunzi zitaka bwazo.
Murakoze, murakoze, turabashimiye icyiyumviro cyanyu. Dufise kandi Ferdinand, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Yego, uhamagaye urihe?
Uranyihanganira sinkubwira aho ndi kubera impamvu z'umutekano wanjye.
Ndabyumva. Mufise icyumviro mubaza umutumire cyangwa ikibazo mubaza umutumire cyangwa icyumviro?
Ni icyumviro hamwe n'intererano.
Yego.
Ubwa mbere na mbere njyewe nkurikije nk'impunzi iri aho yahungiye biragoye kumva no gusobanura ingene umushikiranganji wo muri Tanzania ari we yovuga ku gihugu tubona gisa umutekano nk'uko abo mengo bahunga babanje kumugisha kandi niwe yabahamagaye kuko ntibisobanutse ntibyumvikana iyo Burundi na Tanzania bicara bakavugana bakemeza ko umutekano hari icy'abarundi bahunze cyaheze biba bigoye kuko nibaza ko bose barabizi ko iyo uhunga ntugiye gutembera si promenade uba ugiyemo uba ufite impamvu wahunze umutekano wawe wagomba kurimenase wewe ubwawe wahunze niwe ugomba kubanza kumva ko wa mutekano cyangwa cya kindi wagiye uhunga cyaheze keretse niba bazitwitaye bakatumbi bicaye bonye ne bari yabisobanura bakabyira abantu bakabereka ko ico bahunze niba ari yantwaro mbe yabica niba ari babandi bari babari inyuma babahiga mbega ubu tuvugana siho bakiri babandi kuko nubwo nabasigaye yo banyuruzwa umwe umwe abandi bakagira iki ubu wo kumvisha umuntu yahunze ari nyine na se bamuri inyuma bati ubugaruka umutekano warabonetse singaho umubyiye utigaruka tugohose icyo rero ndumva ntigisobanutse neza n'ikinyumvikana umuntu wese azica ari cy'ubuhungiro azico yahunze wese afite yo byumbuko gusa ahandi naho turage umuntu ageraho akiyumvira akageza kwimvisha baba bakeneye no kugira ngo nyine bereke amatungo ko ibintu byose bimeze neza ariko kandi haba harimo n'izindi mpamvu zo kuvuga ngo ese wagiye akaba bakimukeneye bakimushaka ntazogere bakongera bakamufata ibyo ndabikubwira ndabifitiye experience y'ibyambaye ko rero sinumva ko jewe nk'uwo byabaye ko hari uwundi muntu yoza ngo abinyumvishe anyumvishe atubuye imeze neza kandi hari igihe babimbwiye ko yimeze neza nkagenda bikagenda nabi nkagira ibibazo ni example ngo uhaye hanyuma ikindi nacyo uranyihanganira nkomereze ko sinzi niba uri kunyumva
yego mugaragaze munyarutse
yego ikindi ngiye kuvuga ndashimira cyane umutumire wanyu bagerageza gukora n'uze gukora ubuvugizi aho bashoboye kugira ngo n'abandi bose babyumve kuko ni ibintu bibabaje kandi bibabaje cyane bitumvikana atamuntu n'umwe ashobora kubyumva kandi kinababaje n'iyo bikorwa n'igihe biri ko bikorwa na ba bandi nyine bigeze kuba muri iyo situation babibayemo bazi uburyo bibabaza nibaza ko impanuro nubaha ni ukongera bagasubiza amaso inyuma bakicara bakaraba mbega cya gihe za 93 bari mu makambi y'impunzi iyo ariko batuka SR uyu munsi bari kubafashwa nande ubwo rudandazwa bava kwa SR ikora irutanga uyu bukobera abahunzi 2015 ibahunga 93 se babafasha tubwiye ko naho bari mu rudandazwa rw'impunzi murakoze cyane
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubandanize ku mirongo ya telefone dufite Zuma uratwumva
Yego ndavumva cyane ndavumva kabisa
Ufite ikibazo ubaza umutumire icyumviro
Just icyumviro jewe utuvugana ndi mu nkambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania
Uri muri iyihe kambi
Ndi mu nkambi ya Nyarugusu
Yego
bivanye n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye n'abandi bose baje gutembera mu nkambi ya Nduta n'ibindi cya kimadimisitiro na bivuga mu bivuga amakambi hari hasanzwe hari gufata abantu bafirwanisho bavuye mu gihugu cy'u Burundi abo bantu bakaca barekugwa hari kuraswa bafite amasasu makambi umwanya muremure rero twese dusanzwe tuzi neza yuko ibintu byagihetse inyuma yo kwirukanwa ku nguvu nyamara bakavuga bati aba bantu barundiki bavuye mu gihugu cy'u Burundi n'abariko barabasobera kugira muhunguke tuti abenshi bakavuga ati oya ibyo ntibibaho ariko rero twasanze neza yuko bibanye n'itangazo ryavugiwe makambi urongoye ubushakashatsi bw'inkoro hagati muri Tanzania bivanye n'uko twebwe nyakubaha mpeshamakuru n'umutumire batumwa ni mu kirundi byatinda mu ibara uwayiraye ko twebwe bivanye n'amateso kuhangayika two kuhangayika muri kambi bivanye n'uko benshi twahunze gutandukanya n'abahunze manda ya gatatu hari abandi bahunze ibyerekeye ingorane zose ziri mu gihugu ngendanwa ni mu biyobewe harabaye ibikomeye byose mu Burundi bagiye muri krize gushariza abantu bahunze byabonekaye neza yuko ari abantu babi bateye injyane mu gihugu twitwa ko yuko bibaga imbere batajya n'amazina yuko turi ba mugeri n'abandi mu gihugu cy'u Burundi ariko rero banyakubahwa twebwe n'ubutuku turatabaza tugore ko igihugu cy'u Burundi tukakiriramwo kuko ngo injyane twahunze n'ubuntu zirahera kuko nkanje ndi ngaha neza biri mu nzego z'umutekano hari hasanzwe hariho n'abandi mbere benshi bahunze n'abasirikari ariko havuga n'abandi batari bashaka kibara kibarwa mu gihugu kubokora amaraso ikanyi sa tuko turayikanwa ku ngugu dutahije mu gihugu cy'u Burundi ariko dusaba hase ko mbere kano kanya yuko yuraba ukuntu bose batugira uja n'ishye cy'u gihugu cy'u Burundi tujye kwitwa murakoze
murakoze turabashimiye
murakoze cyane bakubira Amerika
ishyirahamwe hashtag izi mpunzi nkizo tumaze kumviriza ziguma zisaba izidashaka gutaha ko bishobotse hashtag yo bafasha bakakimurirwa nk'ahandi muri baza ko ari cyumviro ishyirahamwe hashtag ishobora gufashamwo rirafise uburyo kuko ni benshi ibitigiri ndibaza ko ari byinshi byaba bifuza gutaha
nibyo ubwa mbere ho rek nshimire n'abandi bagize icyo bari muri kambi y'impunzi muri Tanzania biragaragara yuko bugira abantu benshi kandi abavuze bose murumva yuko bafite impungenge zo gutaha kuri iki kibazo cy'uko bashobora kuronka ahandi baja nk'uko abivuze kare ni bimwe mu bintu hashtere imaze gukora ahandi ariko ni ibintu bifite amategeko yabyo kandi bisaba kwiga ku rwego rwo hejuru bisaba imigenderanire ya hashtere n'ibindi bihugu isaba imyaka myinshi cyane si ikintu bashobora gukora mu mwaka umwe cyangwa ibiri ntibishoboka ni ibintu bitwara imyaka myinshi ku bw'ibyo turizeye yuko hari izindi nzira inzira za diplomasi inzira zo kuvugana zishobora kubaho ku buryo umutekano w'abantu wubahirizwa abantu badashobogwa ku ibagiro amakungu arorera nico cyane cyane twebwe dushimikira ko ariko ico kubakuraho baja ahandi kibaye gishobotse sande ka exceptionnelle nabyo byoba byiza ariko turazi ingene ayo mategeko yabyo ameze ikintu twibaza yuko tuzoba ejo canke hirya y'ejo ni ikintu gitwara uburyo bwinshi gitwara na procedure ndende rwose bisaba yuko naho baja babanza kuraba yuko bashoboye kuzobatunga naho nyine
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Sage ndibaza kumvuze neza izina ryawe
Sage Amin
uri he
ndi Uganda Chuck
Ofese ikibazo baza icyumviro shikiriza
Yewe ndu mu Kongomani
Yego
Ariko ngabangeneye gufashwa kuja mu gihugu cyo hanze kuko nshobora kuba narahunze intambara iwacu ikabaye kiriyo cyane
ndabumva twako dushimikira ku byerekeye impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ariko nawe kuri impunzi cyo cyumviro cyawe turacyumvise urakoze
mbo izo mpunzi za Burundi zishobora kuba igihugu cyabo nacyo kitaratungana neza
turabashimiye
ishobora kuba igihugu cyabo kitaratungana neza ubwo mwasa n'ababahaye mushahada mukabashakira ndetse n'ahandi baba
ibyo biri mu gikorwa cya HCN bivyo twako turavuga n'amareta izo mpunzi ziba zavuyemo igihugu ziba zavuyemo urakoze kuri ico cyumviro cyawe
urakoze cyane
hatunga imana uratwumva
ndabumva narisi cyo cyo cyikiriza
yego
yewe ndimo nkambi ya mutendeli muri Tanzania ndi umwe mu mpunzi z'abarundi zitanzwe zituye ngaha muri Tanzania ego nataka kuba nosaba mu bantu cyane cyane mu ba muzi ko abafite kububasha kugira ngo ikibazo cyacu kemuke mwa mode kabira kuko gusubira mu Burundi turabona yuko ari ngorane na cyane cyane mu gihe bamwe tuzi ingene twahavuye bigenze kuba twarakise ku macumu n'ibindi byinshi biriwe ndavuga igerekeho nacyo ni uko leta ya Tanzania yatwase guhera kera twarabibona kiretse yuko bitatunze kumenyekana cyane kuko bakunze kuza batubwira amagambo ateye ubwoba ari nayo mpamvu nari nifuje ko banagewe nogira ikintu nicyo nashaka kuvuga
murakoze turabashimiye iyi ngingo yereke impunzi ziri muri Tanzania ariko turaziko impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye bihana urubibe n'u Burundi hari Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Rwanda hari n'abari muri Uganda kubwanyu muri make ni kuki hari kwashimikirwa ku mpunzi zo muri Tanzania
amakuru dufite nuko leta y'u Burundi yagerageje amareta menshi aho impunzi zihungira haba mu bihugu byo muri Afrika haba mu bihugu bihana urubibe n'u Burundi haba n'ibihugu by'i Buraya leta y'u Burundi yaratumye intumwa zayo kugira ngo barabe ingene abantu bohunga kuko aha naho turi kuturavuga cyane cyane kuba duca impunzi nagira ngo mbere mfata akanya tuvugane impamvu izi mpunzi zahunze murazi yuko impunzi zahunze kubera yuko perezida Nkurunziza yihagiye ikiringo cya gatatu atemerwa n'amategeko ibyo akabigira mu gucakubiri n'amasezerano y'ubumwe amasezerano ya Arusha amasezerano aho imigwi y'abarundi yari yaroye hamwe kugira ngo yubake igihugu yemeranya ingene izohora isangira ubutegetsi mu mahoro no mu mutekano ibyo Nkurunziza arabirenga ashaka gusubiza Burundi mu ihumbi impunzi rero zibona guhunga gutyo murazi yuko mbere uno munsi dusa n'abariko barahimbaza imyaka 19 iheze ayo masezerano yubahirijwe ariko akubahirizwa ubu atakiriho rero Nkurunziza akaba ashaka gutegura amatora yandi ashingiye kuri constitution ya yishe canke yanigiye mu menshi ayo masezerano Nkurunziza rero kugira ibyo bishobore ategura ayo matora yerekane yuko igihugu kirimo umutekano agomba guhungukana impunzi ibyo wenyine bigize murazi yuko utegura amatora hari impunzi abantu bacabona yuko hari ikinamico bwati wowe uri gutegura amatora kandi abantu barahunze igihugu kuri we rero mu nyungu ze za politike akeneye ko impunzi zitahuka bivuga ati impunzi raba nazitahukanye amahoro yagarutse reka tubandanye n'ibya politike uko abishaka ibyo rero kugira bishike ko navyo bitaba ko atuma abantu agenda arabesha ibinyoma byinshi abamwankiye nabo akabatuka ibitutsi mwumvise umushikiranganji atuka ishyirahamwe HCR mba mu Bwongereza nagira ndabamenyeshe mbere twabyaraciye ku iradiyo yanyu yuko leta y'u Burundi yari yemeye kwakira abarundi bahungiye ngaha barafatwa bagomba gusubizwa inyuma ku nguvu nagira ndabamenyeshe yuko iciza nuko akamo twateye ibi bihugu birimo amategeko abacamanza barakumvise baravuga bati iki gihugu reka tukirabe neza biweje neza babona ntawoshorayo abarundi babonana igihugu kibandanya kiniga abakivukamwo bati reka kumbure umuntu aba arihanganye aba bantu baba barabaye ngaha iki ni igihugu kubera coco kizi gukurikiza amategeko ico bisigura Tanzania birababaje kuko cari igihugu naco nyene ibi byagishikiye muri kahise abatwara igihugu bico gihe barubahiriza agateka kazi na muntu twizera yuko na Perezida Magufuli atoza kwambika izina ribi igihugu ciwe kera cari kizwi neza ico gituma tumusaba yuko yokumva yuko mu byukuri abarundi abanyepolitiki abarundi batwara Burundi byo ariko aramubwira ari ibinyoma ko Burundi ushika uno munsi hakiriho impunzi zahungiye hagati mu gihugu izo mpunzi ntiziratahe imyaka
20 murakoze cyane murakoze cyane mutumire wacu Emery Pacifique Giraneza yaboye muhari map Burundi buhire muhari akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza muri iki gihe akaba twariko tuvuga ku ngingo y'igihugu cya Tanzania gutahukana impunzi z'abarundi kuva ku itariki imwe ukwezi kw'icumi uyu mwaka kuzitahukana ku nguvu rero uwo muhari map Burundi buhire yoboye ukaba umuhari w'ibikorwa nkundagihugu dushimire mwemwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro namwe mukunda radio y'u Amerika kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose kuri iyo radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.